Wumudanda za azwi ku izina rya Habonimana James ikiziga cyo cyatowe mu gitondo cy'uno wa mbere aho biboneka ko abamwishe bamunize bongera bamukubita amahiri ibyo byemezwa n'umukuru wa zone buseruko yishikiye hatu ico kiziga
twebwe mu gucago cago niho twumva ko hari umuntu abonye yishwe ari kiziga hanyuma twaciye tuhage dusangana uwitwaje musi Habonimana twe twasanze hara mwishi kuboneka ko yoba yarakubiswe mbuga kigaragara n'amaraso twabonye ava mu kanwa no mu mazuru James yarasanze ari umwene gihugu yikora ruswe yo mu dandaza
umukenyezi w'uyu yari yatswe ubuzima yahora ari umudandaza w'indagara n'intuntu nyinshi avuga ko yarindiriye ko ataha kuri w'Imana arahebura none yasubiye kumubona ari kiziga
je urabona yari yagiyeje mu rugombo amajije kuvayo twagize mu twenze numva barampamagaye nka saa 11 ngo umuntu ngo wawe ngo arambaraye mwibarabara yaragiye kurangura imikeke niyo yahora dandaza twumvise babitubwira uko nyene mu mutwenze niho babitubariye nka saa 11 hama tuca tuza twirukanga n'abantu nabaje kubitubwira niho tuca tuja twirukanga tweze ntabwo dushobora gutahura icyo bacyamwishe kubera tubona abaniganiye hano ntabwo tuzi ko arabamunize bamusopa amafaranga yose yari afise yose bayatwaye yego yari umudandaza yadandaza imikeke akadandaza n'indagara no mu rumonge yahora ajyayo
umupfasoni Everine niyo kwizera asigaranye abana bane avuga ko bigiye kumugora gutunga uruvyaro umucanje we bamusigiye mu muryango w'umuhisi Habonimana bavuga ko batazi icyo wabo yazize kuko atamatati bari bazi yarafitaniye n'uyu cankuriya umupfasoni inshuti n'ababanyi biwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu
tubasaba yuko mwodukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yo bayanitse
jewe uko namubonye nabonye ko yapfuye yishwe bunyamaswa agandaguwe n'abantu tutarashobora kumenya ntiyababijejwe ni bakora amatohoza kugira ukuri kumenyekane
cyo kimwe n'umuryango wiwe Habiyambere Emmanuel arongoye zone buseruko avuga ko uwo mugabo yari agandaguye bunyamaswa yahora ari intungane umukuru wa zone buseruko avuga ko inyamiramabi yishikiye mu gitondo cyo kuri uno wa mbere kuraba ibyabaye kandi ko izatanguye amatohoza kubisabwa n'ababuze uwajeje intwaro muri zone buseruko avuga ko we nabo bafashanya mu by'intwaro bajya gukomeza amanama y'umutekano
twebwe ukambere hoho tumaze kubyumva kamenyesha inyamiramabi inyamiramabi zahageze nazo za amatohoza hanyuma twebwe ubwa mbere ni guhumuriza tukabandanya na twebwe nyene tukurikirana igihe twakumva kanyangenda kacanye no kirupfu gwe twabimenyesha inyamirama bizikabikorera ko kwa biri kose turaguma tuvuga nabe n'igihugu wagifite cyazi akitubana nacyo twumva tukishikiriza inyamirama bikugira ukuri kumenyekane kuko nibara karere
kuva uno mwaka wa 2017 gutangura abagabo bane nibo bamaze kwicwa muri ubwo buryo nk'uko byemezwa n'inyamirama bizikorera muri komine Mugina ayo makuru avuga ko babiri bishwe bagirizwa ko ari abarozi bandi babiri harimwo uwo wa nijoro ari abadandaza bishwe n'abasuma babategereye bariko bataha imuhiri wabo muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.